me a bright teacher Zuanda alongside DJ Chris. Bakongere, bakongere, sababia bakongere, bakongere, sabajoye bakongere, 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 sababia bakongere, bakongere, sabajoye bakongere. Wakabina bakita. Kanyenga boreta, pull up on me, yingi zanga bo chusa. Te, katera bavana bamba dobu goye. Turi kupate bibibi vyasa zobu kete. Yo, rekansa sanye sente. Fetu akora mukube wakaturi na nente. Katu nywe mubu nobura mubansi. DJ Chris insabachi kube rakidi. Katu nywe mubu nobura mubansi. DJ Chris insabachi kube rakidi. Bakongere, bakongere, sababia bakongere. Kabiyo fune feelingi wano nina bukara kurukuta nabada yambu kaserenge vamo chikunta omwenge mubara tukesa abana bamenyike migongo bari kuswara ndaba wansensingo obugoyo gara girwanti turi kumpakani ya singe chigambo ho abana bambara kuruno ba gentleman rero basura basire kwini musembere DJ Chris tukube tomara bute bakongere bakongere sababia bakongere, bakongere, sabajoye bakongere, 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 sababia bakongere, bakongere, sabajoye bakongere. Urira ndajana mubara, baby garo tonkube chupa, ba ex na bareka tonkube chupa, raba baririta nipita, te wachanya mwengo mwenge gwe gubanywa, zinabuzinya tamanyi moreka. Echenge chikute mubara, fena tubuke emikono mubaga.
DJ Chris, DJ Chris, tante bola sasini, city di music.